Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe mu biganiro vya inogenekerezo muri cya 18 muri kumwe na Jo Diane na Hazwe ndongo ibiganiro vy'ino mwanya.
None nk'umuntu agenda agafata nk'ibihumbi 200 urumva umufuko nk'ino wa makara ugugwa ibihumbi 25 urumva ahora natugendana ubumuga uteza kuba kujya uwari we wese akomeye abaho.
Uyu ni umwe mu basirikare bamugariye ku rugamba muri site ya Karurama ya gatatu. Turi muri komune Rugombo y'intara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi. Bemeza ko badashigikiwe mu buzima bwabo bugoye nk'uko byari bibwirijwe. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ku handi hato, mugume ku maradiyo yanyu. Turakwitira kandi Arusha, tubabwira iby'ibiganiro bihuza Abarundi. Ariko imbere y'ayo makuru yose nemeye mbanze ndabwire muri make ko impunzi zirenga 200,000 z'Abarundi baba mu kambi y'imfata kibanza mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo zanse kwandikwa hakoresheje ubuhinga bwa none bwitwa biometrique kumvuza ijanye n'ukwemera kwabo. Izo mpunzi zirahirahira zikarengwa ko zitarota zibikora, naho habaye ihimiriza ryakozwe n'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ku magenekerezo ari hagati ya 2024 na 2027 z'ukwezi kwa 11 mu gisagara cya Manyura ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Umurundi Dionizi Nyandwi havugira izo mpunzi asigirwa ko ukwemera kwabo kubabuza kwiyandikisha hakoreshejwe ubwo buryo bukoresha ubuhinga bwa none. Aha mukamenya ko abenshi muri izo mpunzi ari abayoboke b'umwigeme Zebia Ngendakumana yemeza ko yabonekewe na Bikira Maria mu buraruko bw'u Burundi, ariko kugera ubu Ekleziya Katolika mu Burundi na leta y'u Burundi ntibemera ivyo Zebia avuga. N'abayoboke biwe abayoboke ba Zebia na Zebia nyene babarizwa mu gisagara ca Kamanyura kuva aho bomorewe ibusinde mu Kayanza mu 2015. Kubakunze umupira w'amaguru, Cristiano Ronaldo umukinyi rurangiranwa yamuka muri Portugal mu mupira w'amaguru niwe yatahukanye umupira w'inzahabu uno mwaka. Hibaye inshuro ya gatanu atsindiye uwo mupira, ubu hakaba aciye anganya imipira na Lionel Messi. Uwo mukinyi w'imyaka 32 yaraheruka no gutahukana igikombe c'imirwi yabaye ya mbere mu bihugu vyayo ku mugabane wa Buraya hari mwaka w'ihumbi 2017 irangira yongeye kuba umukinyi wa mbere yatsinze ibitsindo byinshi bigera kuri 12. Yaragize uruhara rukomeye cyane kugira ngo murwi wa Real Madrid akinamwo ube uwa mbere. Ronaldo yatsindiye imipira y'inzahabu mu myaka ya 2008, 2013, 2014, 2016 na 2017. Radio ya Amerika mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumvigana vyacu ni ku rugaga rwa internet yacu ariyo wezi 3 akaburungu radio yacu vewa.com na ku rugaga rwa Facebook address yacu ni vewa radio yacu.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nongere ngire mwiriwe ibiganiro bihuza Abarundi kuno wa gatanu vyasozerewe ata masezerano atewe ko umukono hatse kwaduka kutumvikana mu nzu y'amanama. Umuhuza yaciye abisozera yemeye kugira wenyene incamake y'ivyashitswe ko vyose bizoshikizwa inama y'abakuru b'ibihugu vya EAC. Umumenyesha makuru wacu Pierre Claver niyo nkuru niwe yakurikiranye ivy'ibyo biganiro. Turaca tuyigaruka ko handi hato, ariko turanze tunyarukire mu ntara ya Cibitoke mu gihugu cy'u Burundi aho umugwi w'abasirikare bamugariye ku rugamba muri site ya Karurama ya gatatu iri muri komune ya Rugombo. Bemeza ko babayeho nabi cyane, ivyo navyo bakavuga babifatiye ahanini ku bukene bwo kwiyunguruza hamwe n'amafaranga abunganira mu kubaho kwabo muri rusangi. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu mu ntara ya Cibitoke Diane Ndonzi.
Abasirikare bamugariye ku rugamba begeranirijwe muri site ya Karurama ya gatatu muri komine Rugombo bidoga bavuga ko batorohewe mu kubaho kwabo kwa misi yose. Ibyo babivuga bafatiye ku iduga ry'ibiciro haba ku bifungurwa cyangwa ku bindi bakenera. Ibyo bikabuko mugihe bavuga ko kuva basubizwa mu buzima busanzwe mu mwaka w'2026 umushahara wabo utigeze wiyongera. Aba ni bamwe mu bayaze n'ijwi rya Amerika.
Muravye nk'ibintu bimwe navyagiye birazimba biduga mukabona nk'umuntu yavuye mu kazi mu 2026 bakaba yarageze ku mushahara w'35,000. Uwo rero si ukuvuga ko ari we wa nyuma, wari hagati na hagati harimo n'abafata 20 bagaca bamwandikira yuko bayamuhaye ko ari azoguma afata ubuzima bwiwe bwose. Mugaca muraba nk'35,000 byo gushika mu 2017.
None nk'umuntu agenda agafata nk'20,000 urumva umufuko nk'ino w'amakara ugugwa 25,000, urumva urabona tugendana ubumuga uteza kubaho nko kujya uwari we wese akomeye abaho.
Mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi bavuga ko ubukene babayemwo ari nk'ubw'abandi banyagihugu bose. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Colonel Gaspard Baratuza avuga ko bagerageza kubitaho mu kubarosa ibifungurwa bimwe bimwe.
Ni mu gihugu hose nta na hamwe uburyo bukwiye, bari mu mugwi w'abandi, birumvikana barafise ingene babagarukira kaboo ifungurwa bibaha kabaha n'amakara bishoboka bakabibaha. Bo barashima n'ivyo kuko hariho n'abataronka n'urutete hirya no hino batagira n'ababagarukira ko ibindi navyo nyine bizoza mu nyuma. Twibaza ejo ni hasa neza amikoro akakwira gusumba uko bino munsi.
Aba bamugariye ku rugamba bavuga ko ivyo baronswa bigizwe n'ikiro kimwe cy'umuceri hamwe n'ikiro cy'ibiharage ku munsi, bakaronkera rimwe iby'amezi atatu. Ariko banyene kubironswa bavuga ko bidakwira na gato, na cyane cyane ku bafite imiryango. Bukuru Stani, umwe muri aba basirikare bamugariye ku rugamba, abona ko bari bakwiye kuronswa aho barima, na cyane cyane ko intara ya Cibitoke bashizwemo isanzwe yimbuka.
Nk'umuntu afite umuryango yategerezwa kuba afite aharima, bakituzana ngaha bari batubwiye yuko bagiye kuzoca baduhaho turimo. Ayo gushika uwo munsi, amaso yaheze mu nzira ntituraronka aho hantu.
Iruhande yaha baravuga ko bafise ingorane zo kwiyunguruza, na cyane cyane ko ubumuga bafise bufatiye ko bacitse amaguru naho bafise amakinga bagenderako. Gerare Ntiruhungwa, umwe muri bo, atubwira ingorane bagira.
Katwebwe urabona ko tugenda twicaye dukenera uwutwunguruza aho ucupakiza umuntu asanzwe agufasha umufasha wawe nyene ari bamwe bita mu garde marade ukateza kumurihira iryo tike. Si ibintu gira ngo ni ibintu byategekanijwe yuko abo batujejwe ibintu baduhaye, ni usanga ari ikintu kitoroshe cyane. Ibyo ni byo rero twasaba yuko na leta kabisa ico kintu yo kitwigirika gikomeza ko cyane.
Umuvugizi mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi Colonel Gaspard Baratuza amenyesha ko muri kino gihe ubwo bushikiranganji bufise ibisata vyinshi, ahavuga ko amategeko ariko arasubigwamwo kubw'ivyo. Colonel Gaspard Baratuza aratanga icizere kuri aba basirikare bahoze ku rugamba ko nibibazo vyabo bizobonegwa akaryo ko kwigwa.
Ari amategeko ariko arasubigwamwo azoshikira inama nshinga amateka na nkenguzo amateka kugira ngo bayemeze, hanyuma ico gisata baraba nyine cotezwa imbere kironke uburyo bukwiye, hanyuma n'izingora nizose zoca zigabanuka kuko urashobora gusanga uburyo ari bukeye kubera amategeko avuga ibi n'ibi n'ibi ugacubura aho umanyura. Kuba nibaza yuko ayo mategeko vuba niyo aja mu ngiro agatogwa akaja mu ngiro hazoba akarusho ibyo byose basaba bigashobora kuronka inyishu.
Uwaze aserukira aba bamugariye ku rugamba Gerard Ntiruhungwa asaba ko ibibazo byabo byofatwa nk'ama kugira ntibazoje gusega mu mabarabara kandi barakoreye igihugu.
Icyo kintu bari bakwiye kugifata nk'ama bakabona yuko atamuntu wo kuguma yicaye ngaho, ubona ni nayo ngorane iri hajya mu gisagara bajya abantu birirwa barasegerereza. Ntituzohave tuja kubamaramaza tuja mu mabarabara kandi twari twarakoreye igihugu. Ivyo rero nivyo bari bakwiye kwitaho bakabiraba. Twaragwaniye igihugu, twarakoze imyaka n'iyindi tugasubira kuja kwirirwa mu ibarabara dusega, vyo babimaramaje.
Nayo kubijanye n'uburaro, aba basirikare bamugariye ku rugamba barashima ko bubakiwe amazu ariko bakagira amakenga y'igihe bazohamara kuko atampapuro zazo bararonswa. Aha bakavuga ko ibyo basaba haheze imyaka itatu ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwabibemereye. Mu ntara ya Cibitoke, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse urakenuye, dusaba imbabazi rero kuko tutariko turashobora ku matora ama telefoni yo muri Tanzania ngo dushobe kubabwira ivyi ibiganiro vy'abarundi biriko vyasozerewe uno musi ariko ama telefone adukundiye turaza kuvugisha mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru yabikurikiranye hama tubwire uko vyagenze Munango nari nababwiye uko impunzi zirenga 2000 z'abarundi ba mu ikambi ifata kibanza mu seruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo zase kwandikishwa hakoresheje ubuhinga bwa none bwa biometrike ku mvuzi zanye no kwemera kwabo abo nabayoboka mu igemeze byange ndakumana imeza ko yabonekewe na muvyeyi Bikira Maria mu buraruko bw'u Burundi ariko rero harundi muce w'abarundi bemeye kwiyandikisha batari kumwe na ze byange ndakumana menyesha makuru ijo rya Amerika muri Kongo Vedaste Ngabo aratubwira ibi
Iki gikorwa cyo kubarura izi impunzi z'abarundi zibarizwa mu nkambi yo mu Rusenda kiri kubera kuri Centre Jeune yo mu Rusenda cyatangiye muri village ya mbere kikaba kiri kugenda neza nkuko abigarukaho mu kiganiro yagiranye n'ijwi rya Amerika n'ibizi Foste umwe mu mpunzi z'abarundi ziba muri village ya mbere uri gukora mu ibarura
ibarura riko ryagenda neza kuri uno munsi twatangiye twabonye ku bintu byose byagenze neza naho twatangiye akaza amasagi kugira umuntu ashikiraho bamufata ifoto aba yaciye ku meza zine ni agatana afatirwa kifoto hari ya mbere ashikira ko bakabanza bakaverifya amasura fise isura y'abana na n'imijyango yose kwibingana bakaraba na mafomo baheza bakarungika kurundi ruhande urundi ruhande rukarungika kurundi urundi ruhande rukaja kurungika hanze hanyuma munyuma kaja guhereza ku mashini aho baca bagufotora bafotora imbone za maso maze bamara gufotora imbone za maso irya foto yiwawe yakera ifomo ikamiduga imagije kuduga baca babo bakubona hama bakama ukora ko ku mashini bagaca bagufotora rero bushaje
ubuyobozi bwa sere bukaba bwashizeho amabwiriza ko umujyango basanga udakwije abawugize kandi bagaragara ku ifomu bahita babakuramo ibi ntibyatinze kugaragara muri village ya mbere kuko hari abantu bagiye bavanwamo bitewe nuko batabonetse igihe babaruraga imijyango yabo
ikintu gihari basanze tuvuge nk'aba ofisi abantu batandatu hamwe abandi bakaba badahari ofisi babiri bajya bane barabafuta bakagushira amashini muri babiri bagakora muri base rero
nawe uri mu bantu bari gukora mu ibarura harabo byabo byagezeho
yego nk'aba nabonye nk'abatatu babigiriye
abo byagenze gute
bo babafuse urumva ari tayisis bacuwa muheza tae kuko abari wenyine abandi badahari urumva avuga ko abari ba mu nkambi adizo mu nzu abato ba mu nkambi sizo mu nzu umva uwo wa mu nkambi ya serutse yabaye president niwe gashiba ya reform ya tae
ibo icyo gihe bavuga ko abandi bari hehe
bo bavuga ngo abandi ngo bagiye mu Burundi abandi ngo bariye mu Ruvungi
mu gihe impunzi z'abarundi ziri hanze y'inkambi mu biturage byo muri Congo ariko zisanzwe zibarigwa mu nkambi yo mu Rusenda zikomeje kwitabira iri barura hari imijyango ifite impungenge z'abantu yagiye ibaruza bakicinjira mu nkambi ariko kuri ubu bakaba bataragera mu nkambi kugira ngo babarugwe
kibazo nacyo cyerekaranya bazize ku mafoma abana batari gwabo aho oyi rero niho novuga ko aba babiye ko kuko niho bari bisumamwe ariko rero ni hatari nibirebe Nirebire nyene kubera ko ariho bahora bisumamwe nyene urabona ibyo turonka ni ijya tayimwe ntiyo guhaza gose nakambi buramwe amakanaki urumva rero ubu babugari imijyango kabisa bumakana kukuntu yaho iko gwari abaza nabana akabakura nkiye akavuga ati barari wanje basigaye Burundi none ndabajanye abazanye mu bashire hamwe n'umujyango n'umujyango wanje muri senere bakamwandikira akaja muri hanseri bakamushira ku mashini agacaca kuri scope abana bagatangura kuroga urumva rero hamwe abo bana bo bara subiye Burundi cyangwa bari ubu nakunda ari usanga yarafisa itayi 8 itayi 10 ugacusanga zanya abana babiri nawe gusa nukuvuga ko aca sigarana itayi 3
ndakengurukiye Jide n'impunzi yo mu Rusenda yabaruwe avuga yuko iri barura ari ingirakamaro ku mpunzi z'abarundi zibarizwa muri inkambi
akubwanje ko ibarura nariciye ko kandi batubwiye ufite ijya carte ijya carte kuzotembera muri Kongo atamuna gufata ariko ku manya kuri ajya amafomu yabaye expire ubweze niyo ugiye barakacyo kajumvira barana gufata bagufunga ariko ijya carte tuyifise izo dufasha gutembera muri Kongo n'abikorera business bazoze kwatangura
tubamenyeshe yuko iri barura riri gukogwa n'ishiramwe ry'umujyango w'abihumbye gita impunzi haseri rifatikanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi seneri ryatangiye kuri uyu wa mbere tariki ya 4 rizasoza imirimo tariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2018 habarugwa abantu bazaba bakererewe mu ibarura riri gukogwa mu mavirage agize iyi nkambi Vedaste Ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo
Vedaste Ngabo arakenuye ibyuma rero biradukundiye turashoboye gutora mu nyemakuru wacu Arusha Pierre Claver niyo nkuru amahoro Claver ngaho Arusha
Amaro neza byane ni nazo
ibiganiro bihuza abarundi byadangiye mu kanya ta amasezerano atewe ko umukono byagenze gute
nta masezerano yatewe ku mukono yabonetse nta twandiko rumwe nka proces verbal cyangwa ibyavuye mu byo byashize abona ngo bitebye ko umukono ahubwo hadutse kwaduka intari zikomeye ahariko harabera gusozerera ibyo biganiro kuko umuhuza nk'isaha zine niho yashika muri sale kugira ngo arangize ibyo biganiro acasaba ko haboneka imigwi ibiri umugwi w'abanyepolitike umugwi urimo leta ku ruhande rumwe hamwe n'abatavuga rumwe na leta ku rundi ruhande ariko rero leta y'u Burundi yasaba yuko iyo nyene yogira ijambo nka leta umuhuza nawe ati reka namba kuva mu ntango mwebwe leta mwamye muja hamwe n'umugambo uri ku butegetsi n'indi migambo mucuditse ati si uno munsi wa nyuma rero mwoja habona umugongo umugire cyo mushikirije hanyuma nk'umugambwe FNL twagwa na Jacques Bigirimana uca utangura gutera induru uvuga yuko bidashoboka ko birangira gutyo umuza acavuga ati mwese ni muhore nta jambo musubira kuronka ahubwo ngiye kugira urwandiko rwa nyuma jewe nyene nta n'umwe muri mwebwe azogira icyo aruvuze ko umwe rwandiko nka rezime rw'ibyavuga iyo ngara byose byose ndabishikiriza inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika y'ubuseruko
leta yaciye yishura iki
leta yaciye ihora ntacyo yashiki yasubiye kuvuga ahubwo yavuye ishikiriza urwandiko umunyuma ukwabo bavuye baja hamwe barongowe na Terence Ntayiraja ari nawe yaserukiye intumwa za leta baca bashira ahabona urwandiko ruvuga yuko hari ibyo badashima mu byabaye muri ibyo biganiro yarusha muri Tanzania
none ga Claver ikigiye gukurikira ubu hazocabiki
ikigiye gukurikira ubu muhuza yatiye arangiza yatiye abasezera avuga ati mugende n'amahoro mwarakoze kuza kwitaba ubutumire bwanje none musubira inyuma n'amahoro umwe wese afite amahoro mu mutima wiwe ati ikigiye gukurikira nuko jewe ngiye kurungika icegeranyo cy'ivyavuye hano jewe nikoreye jewe nyine umuhuza n'ibiro byanje ndakirungikire inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko ati nibo bazofata intumbero ya nyuma y'ingene ibiganiro byobandanya cyangwa ingene amahoro yasubira kugaruka mu gihugu cy'u Burundi ubu rero turindiriye arandevu twahawe umubonano twahawe n'ubuserukira leta y'u Burundi isaha icyenda za hano muri Tanzania
abatavuga rumwe n'iyo leta nabo hari icyo muravugana
abatavuga rumwe na leta bobo bavuga yuko ngo atakintu na kimwe bakoze bavuga ko bataye umwanya kubona baje kumara iminsi 14 hano yarusha batigeze bicarana ngo bahangane amasomo yandi n'uruhande rwa leta canke umugambo uri ku butegetsi bavuga bati ibi twakoze hano mu nzandiko n'ibindi twari kubikorera ni Bujumbura tukarungikira inzandiko umuhuza ko tuza kumara ino minsi yose turi hano tuvuganira mu nzandiko gusa aho guhura amasomo yandi
Pierre Claver Niyonkuru vyimva mutima tugushimiye kuri no minsi 14 warumaze uri kurakurikirana ivyo biganiro bihuza abarundi vyari kobera arusha muri Tanzania saa 10 utwemere kuza kutubwira ivyo izo mpande zose zoba zashoboye kukubwira imbere yuko uhavana ucufata karuhuko
murakoze cyane inkoko niyo ngoma kuri zo saa turabwiye abari ko bumviza ico cya Amerika ho ibintu zabigeze
Crazy, you could be, hey, but baby, don't take it easy.
Ya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda murumva kaka weekend turagatanguye muhinga bw'ivyuma Macdill ya Bello hamwe na engineer Joe nkabamagarikiwe na Eugenie Mukankusi twese tukongera kubifuriza ikaze no kubifuriza weekend nziza ni kakanya rero duca tubaha ko gutasha abanyu wa mbere duse ku murongo ni John Kerry amahoro mhm ako kazina kawe kumenga ntigasanzwe nagatazira no canke nako nyene bakwisa abavyeyi
o nagatazira no
eh bakagutaziriye ibisunzike
mpamvu cyatumva kantazira
eh
ego nabonye bishika
eh
ego
nuko
nafunga ku cyo cy'Amerika
turashima Imana ka weekend gasa nk'akariko karatangura
Ego.
Utwa kuyuri hino nega John Kelvin.
Ndawa kuye ndi muri Zambia. Muri Saka. Anisa Mutumbi. Niyo magazine zina nezi.
Havugwa makinga hu Zambia.
Mbo turaho turashima.
Mungu
sangi turashima. Kuba turi muri Saka. Nkaba ndi Murundi. Nkaba ubu ntuye muri Saka.
Uhamaze igihe kingana gutega John Kerr?
Mbo ndamaze amezi atatu. Urumva ko ndi mushyashya nga muri Saka. Navuye mu Burundi kuva sambuye ko. Urazi ibihise mu Burundi uko byifashe. Nkaba nagomba kwifuriza umuryango wanjye ndabasuhuza abari mu gihugu bose ndababwira bati ndabaramukije bagenzi banjye bose bari mu gihugu nabo twiganye nkaba ndabasuhuje
urakoze cyane gose John Keringa ho onye Lusaka nawe tukwifurize umunsi mwiza ako kazi nurabaza nimba hari ico byaba bifitanye isano nuwahoze ari umunyamabanga mukuru wa leta ngaha muri America John Kerry impamvu barakagutaziri
ego
urakoze
niyo mpamvu
ngira ngo niyo mpamvu
ego
tukwifurije nawe kuzokomera muri politike nkawe nimba ubifitiye nimba ubifitiye indoto
ego ndayifitiye indoto niyo mpamvu cyasinzwe muri Lusaka niyo mpamvu cyasinzira
urakoze cyane turamukiriza abarundi n'abanyarwanda bari ngaho tije urya Amerika turafise ku mutima
ego turabatahije
tukadufise na Jeremy ari ku murongo Jeremy amahoro
amahoro
amahoro neza kandi kazina kawe
ni minani Jeremy
minani muhamagaye muri hega Jeremy minani
ndi kinyinya mu ntara ya Ruyigi ni komine kinyinya ku mutumba kinyinya nyine kandi ndi umukozi wa banki programu kinyinya nari mfise aho iwacu bari hanze y'igihugu nashaka gutaha
nduga ku ijambo
hariho mama wanjye ndori rusa Suzana asanzwe ari mu nkambi ya Mutenderi na mwene wacu kabura mesteri bari kumwe baranyumva ndaza aho bari Habyarimana Pascali ari Nduta reka ari kumwe na Ndabarinzwe Liberata mushiki wacu adukurira n'abana biwe bose ndabipfuriza amahoro sinokwibagira bari mu gihugu cy'u Burundi nka Mutama wanje honorable ngereka jeruba ari nga mu gisagara cya Bujumbura reka n'umudame wiwe atemeye bakomere abana bose aho bari atemeye basasagare
urakoze cyane gose Jeremy ngaho onye
ariko hariho n'abandi sinarangiza
ntibaherera mu mubindi niko bavuga reka duha akanya abandi nabo kugira ngo bashore
gutashe
urakoze cyane gose ugire umunsi mwiza
namwe
cyane Jugi America Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni wanyu mu ntara misi yose nkano mango turabatahiriza abanyu turi mu mpera z'umwaka wa 2017 hakaba ari cyo mushaka tubasubiramo mu biganiro twagiye turabashikiriza mutwandikire ka email kuri radio yacu @gmail.com akaririmbo ni slowly tukibaza ko ariko kabafasha kumererwa neza aho muherere mu mpingo itandukanye mumviriza ijuru rya Amerika inyuma ya Jeremy twakire Innocent nawe Innocent amahoro nikaze ku ijuru rya Amerika muhamagaye muri hehe
ndiga mu Kanyosha hani gushimba mu gisagara cya Bujumbura
avugwa makinga aho mu Kanyosha
asha akapura kariko karagwa ubu turakugamye mugabo kariko karahita
numugisha ukabusha kagutasha ndi uno munsi ga inosa
uno munsi ga kagutasha samwe ari mukanyosha atandaka ibitumbura kwa France nateo akora kumukwiza patazanya kera batatu anatuma nkaba mbona nundi na mukenyano na urite na chamari hano turi kumenga hanyine kutakasha ujubula kumukwiza na piano yari mchibito kicharu gombo habanda mngifo ishe umusi mngifo
urakoze chane gose na wino sanga wa mkanyosha ugiru umusi mngiza kandu bandani umvili zivigani yovijiru ya Amerika
kwenda bakurikira ni chana kuyusha na chana na handi mshira tari kuyusha ya Amerika
urakoze
kuna urakoze
attention, 'cause you got my affection, baby, baby, and so good to patience, taking us step by step on the deep, touch your night.
Ariko arasoza ariko twakira umukunzi w'ijuru rya Amerika wa nyuma Alexi Amahoro Alexi
Ego
mwakuye muri hehe
Ye nafindi mu gihugu cya Kenya mu gisagara cya Mombasa
havugwa makinga ho Mombasa
Mombasa ni sawa uretse kushuhe ari byinshi cyane
kuko mwe mukanya mu mezi y'indwi no mu kwa gatandatu
Ego me
Ukaushako tukutahiriza abantu no musiga Alexi.
Cyane cyane nzaga gutasha ababyeyi nasize mu Burundi. Arayitugiye kirekire cyane tutabonanye nkaba nari nifuje kubaramutsa ino iyo kanze mba. Cyane cyane mu mama we wanjye isabukuru Mari. Amwe nabo tuvuka na bose harimo na grand frère arimo ikambi y'impunzi iri muri Tanzania.
Ukawifurije kibose ga Alexi?
Ubifurije
kibose?
Ndabifuriza kwanza umwaka mushasha mwiza uyu 2018. Ko ugiramwo amagara nico kintu ca mbere.
Urakoze cane gose ugira umunsi mwiza ngaho Mombasa nikiwe duce dusozerera ko ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi ntibakunze mwatwumviriza mwakenuye. Mwinga bw'ivyuma hariyo Macbill ya Bero hamwe na Engineer Joe Diane na Hazwe ndabashimire cyane nongera nshimira na Eugene Mukankusi yarahagarikiye ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi.